Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 kaze makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira. Nubu nta mucuraboneka ku rupfu rwa Zedd Feruzi yahoze arongoye umugambwe IPD zigamibanga nyuma y'imyaka indwi iheze agandagowe abo mu mugambwe we babandanye basaba ubutungane kuba mugandaguye. Ibidarane by'amezi 10 biheraniwe batayo zibiri z'abasirikare b'Abarundi bari mu rwego rwa ATMIS muri Somalia birateye agashavu muri abo basirikare ni mu gihe bariko barasubirizwa n'abagenzi babo muri ubwo butumwa. Abajejwe intwaro n'igipolisi barahagaritse ibirori by'umugambwe CNL wari watunganije muri komine Kibago y'intara ya Makamba ibyo bikaba byabaye kuri uyu w'Imana. Ito nido ni mukanya ndasubiye kuba ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru twabateguriye ku bukozi bw'ikibi umudereva w'ipikipiki yaritavye Imana anizwe n'abantu bataramenyekana mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana aho bita Mucogo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Tuyisenge Elwa yarasanzwe akorera akazi kugendesha ipikipiki ku mugwa mukuru wa komine Buyengero. Abamutoye basanze atakigira ubwenge baca bamunyarukana mu bitaro byo ku mugwa mukuru wa komine Matana ariko yaciye acikana. Kuri itariki ya 23 Rusama imyaka indwi iraheze hagandagowe wahora arongoye umugambwe IPD zigamibanga Zedd Feruzi hamwe n'umwe mu bamucungera umutekano. Ushika ubu nta kintu na kimwe kirakorwa n'abategetsi kugira babishe bamenyekane, bimenyeshwa na Shovido Mugwengezo umukuru w'uwo mugambwe. Ntankeka ko ubwo bwicanyi bwagizwe n'inzego za leta. Shovino Mugwengezo asaba amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi. Kurikira Shovino Mugwengezo umukuru w'umugambwe IPD zigamibanga.
Kuva ibyo bintu bikiba muri IPD twaciye dusaba ubutungane, twaciye dusaba umukuru w'igihugu kugira wenyine ku giti ciwe afate icyo kibazo mu minwe, kuko byaragaragara yuko mu bantu babikoze harimo abantu bari bazwi nk'abantu bakorera ubutegetsi kandi bashaka bamwe bamwe bari no mu nzego z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Twahabwe rero twandika ikete kugira tumusabe ko yofata wenyine ku giti ciwe mu minwe icyo kibazo, atange itegeko kugira ubutungane bukore budahusha gushira habona abakoze iryo bara abatosekaje demokrasi abagandaguye umukuru w'umugambwe umwe mu migambwe yari kiraharanira ko umukuru w'igihugu atohirahira ngo aharanire ikingo cya gatatu adafise ku burenganzira hisunzwe amasezerano y'abisha ikane bwiza shingiro byakomokako. Rero kuva icyo gihe n'ubu byarabudetse yuko byabakamizwe n'ingoma. Iyo bibaye akamizwe n'ingoma rero muca mwumva namwe mu gihe bizwi yuko iby'agateka kazina muntu ari byo bashyira imbere kugira kubahirizwe yuko kubaho kw'imigambwe birekuriwe n'amategeko y'Uburundi yose agenga igihugu cyacu. Igatangaza yo gushika uno munota gushika kuri uno munota ko ata na kimwe kirakorwa. Ivyo rero bigaca byerekana ku butegetsi bwa Nkurunziza bwagize uruhara ntangere rugaragara mu igandagurwa rya Zedd Feruzi. Naho biruko rero Zedd Feruzi barashoboye kumwica mugabo ivyiyumviro yaharanira vyagumye ari vya bibi nyene. Tukagira tuti rero naho biruko onye n'ubu tubandaye twishuza ubutungane ko gukora amatohoza ashika kugira uwagandaguye Zedd ahanwe kandi ahanwe ku giti ciwe kandi ahabanje kuba batohoza nabo bose boba baragize uruhare kuri ico gikorwa kigayitse bakurikiwe intahe mu gahanga. Mugabo kandi nashaka menyesha abarumwe makungu yuko twebwe muri ipedezwe rwanga turiteguriye gushinga urubanza mu nzego mpuzamakungu zo zirafise uburyo zizobicishamo kugira ayo matoza atangure kandi ashike ku kintu cy'uwagandaguye Zedifuruzi n'abamutumye.
Tuje mu bumanuko bw'igihugu ibirori byo guhimbaza isabukuru igira gatatu umugambwe CNR wari watunganije byarabujwe kuri w'Imana igenekerezo rya 22 muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Mustantire w'iyo komine yavyanse asigura ko ibyo bikorwa byitabwe n'abandi banywanyi bo mu yandi makomine. N'inkuru yarawure nkengurutse
nkuko bivugwa n'abarongoye umugambwe Senere. Ibyo biyorori byari byateguye gukoregwa ku mutumba wa Kigaza zone Dunga ya komine Kayugoro mu byarahungabanijwe na mustantire w'iyo komine abitumye umunyamabanga ntayegayizwa wiwe hamwe na komiseri arongoye igipolisi muri iyo komine ya Kayugoro. Abagize umugwi utegura urwo rubanza ngo bagiye babona igipolisi kirongowe n'abo bategetsi kibashwaramwo kibategeka guhagarika ibikorwa barimwo. Babajije Antoine Ndayeregije arongoye iyo komine ngo yabasiguye ko uruhusha rwari rwemerewe abari muri uwo mugambwe ariko baba muri iyo komine gusa, ngo rero ngo bidakunda kubera harimwo nk'abavuka mu zindi komine. Abo barongoye Senere bakavuga ko batumva ingere mustantere Antoine Ndayiragije yovuga ko hajemwo n'abavuka mu zindi komine mu gihe igihe babimenyesha atigeze agira icavuze kuri ibyo. Vyongeye ngo abari baje n'indongozi zatumiwe mu makomine yo muri Makamba naho nyene ngo hari haje bake cane. Aho ngo mustantere Antoine Ndayiragije akavuga ko n'urongoye umugambwe ku rwego rw'intara atari kuhashika. Ibyo bakabifata nk'ivyitwazo kugira abasesaguze kuko ngo yanse nuko ibinyobwa bari bitegekanije ko bavyihereza. Bamwe mu ndongozi za Senere bakavuga ko ahubwo ari ubwoba bw'abarongoye komine Kayogoro kuko ngo hari hitabye abantu isinzi kandi bamwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD ngo bari baterereye kugira ubwo rubanza rugende neza. Tubamenyeshe ko iburabuzwa nk'iryo ryagombye gukogwa muri komine Nyanzarake kwigenekerezo ry'umunani uku kwezi aho urongoye umugambwe Senere ku rwego rw'igihugu agatogwasa yari yaje kuhimbariza muri iyo komine ku rwego rw'intara. Imbonera kurengo zikaba zararanduye ibitoke byari byatewe ku mabarabara zinashira ibyuma biduza amajwi hafi y'ikibuga cy'umupira ca Nyanzarake ahari kwabera urwo rubanza mu ntumbero yo kurutoba. Abarongoye Senere ariko bagashima ingene komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Makamba Emmanuel Maniriyo hamwe n'urongoye igipolisi muri iyo komine babyifashemwo mu gutesha akagwi kari ko kagomba gutoba ubwo rubanza.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize ku myidogo mu basirikare b'u Burundi bo muri bataho ya 6631 bari bagiye kugarukana amahoro muri Somalia mu rwego rwa Atmis. Bariko baragomborwa mu gihe baheraniwe amafaranga y'agashyiro kabute ka Atmis k'amezi 10. Abo basirikare basaba ubumwe bwa Afrika kubishyuriza. N'inkuru ya Eddie Claude Nininahazwe.
Abasirikare bo muri bataye 6631 abambere batanguye gushika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku gatandatu uheze itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu. Biteganijwe ko bazoheza kugomborwa itariki ya 9 z'ukwezi kwa ruheshi buca dutangura. Barenga abasirikare 1,600 bakaba baheraniwe amezi 10 y'agashyiro kabute ka Atmis yahoze yitwa Amisom. Abasirikare bavuga ko batumva ingene boheranirwa amezi 10 abasirikare bava mu bindi bihugu bahora bari kumwe mu rwego rw'ubumwe bwa Afrika Atmis badaheraniwe. Basaba abarongoye igisirikare cy'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika gutanga umuco.
Biragoye ko boza guca umukate w'umwana ntibatabwa amezi 10 ikintu gihambaye maze umwaka mugahinga ugataha ugatutahanye kuko tubageje mu Bakenya Abaganda abo bose amahera asa neza none Burundi bufise ikibazo nyafasi. Turasaba ishirahamwe ryayo ni Afrikene natanga umuco abashyitsi ijwi rigera kure mutubarize ni Afrikene Atmis.
Abarongoye abasirikare bariko baragomborwa bababwiye ko naho ku makonte yabo ata amafaranga ariko ko bashobora gusaba ingurane mu kigega cyo kuziganya no kugurana na Sekadem kugira bashobore kuronka itike ryo kubashikana iwabo kuramutsa imiryango. Abo basirikare bavuga ko gusaba ingurane muri ico kigega aricyo kimwe no kwimena amaso ivyo bita muri Faransa Banque Lambert. Ivyo babivuga bafatiye ku ngurane ico kigega kibaha imbere yuko bagenda mu gihugu ca Somalia. Uko amafaranga yo kwishura ateba kuboneka niko n'inyungu kubera ibihano byo kutariha kugihe ziba umurengera kandi zikaja kugatwe kumusirikare wonawe uguteba kuronka ako gaciro kabute bitaba byamuvuye ko kiretse abasirikare bibatayo za 631 bariko baragombogwa bahiraniwa amezi 10 abagombowe imbere yabo bo muri batayo ya 57, 58, 59 bagombowe mu kwezi kw'11 umwaka uheze baracaheraniwe nabo amezi 5. Abo muri batayo za 632, 633, 634 nabo baheraniwe amezi 7. Abakuva baja aho muri Somalia akabatani faranga na rimwe barabona ku makonte yabo. Hadyo inzamba gateka kawe nitwashoboye kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ngo agire icashikirije kuri iyo myidogo yabo basirikare.
Ahandi havugwa imyidogo ni mu banyagihugu baba ku misozi ya Kirema na Musave mu gisagara cya Kayanza, ikaba itegwa nuko bagabishijwe n'abarongoye komine Kayanza kwa ta kintu na kimwe bazosubira kubaza mu biro byose vya komine mu gihe batoriha ikori ry'agataka. Abanyagihugu bakabona ko ari ngingo ije kubakandamiza, bagasigura ko itegeko ribatangisha iryo kori batigeze barisigurirwa. Izo nizo na Vanessa Muhiteka.
Nkuko biri mu itangazo ryasohowe na Gilbert Nyanzwe, umusanini wa komini Kayanza rigacishwa mu masengero n'imisigiti kuri w'Imana, ngo abanyagihugu bose baba mu gisagara cya Kayanza bakaba bafite amazu ariko bataratanga ikori, nta biro na bimwe bya komini bagisubira kwitura mu gihe hari icyo babaza. Abo banyagihugu bakabona ko iyo ngingo ije kubakandamiza ngo kuko ntibigeze basigurirwa iryo tegeko cyangwa naho ngo rishirwe ahabona kugira bamenye igituma bategerezwa kuri iryo kori. Abanyagihugu baganiriye na Radio Inzamba baratubwira amakenga bafite.
Tubwo tubibona nk'ibintu mengo ntibiza gukandamiza umwenegihugu, kuko twese tumenyereye yuko amatagisi ariyo komine yaka. Ntitwari tuzi ko komine zigaye yaka n'ikori. Ikindi kintu cyadutangaje, hariho nk'abantu baba ngaha ku Kirema mugabo baba mu matongo ya basekuru ya basi, ahantu bavukiye ariho baba. None tukaza twumva ngo nibarihe amakori y'ubutaka. Ubundi mugu wa kabiri ni w'abantu biguriye hakura akaparisera ukakubakamwo ukakabamwo n'amafaranga uri kuraca uba wahakoteje ngucuza uri hikori ahantu ba ahantu leta yatunganye ngo ibyo ihatunganye neza tugure ku mabarabari abatatori iryo kori tuge nko kwandikisha umwana ugiye nko gusaba agapapuro kugira umujane kuri mitiweli kumva ngo ntibazobiguha utabanje ngo urihe ayo makori.
Barongera bagasaba leta kubanza kubasigurira igituma bategerezwa kuriha ayo makori kodi narijya kubatari bake atama prodiki go kijijwe gutunganya ibisagara bafise. Ikindi ngo nibumva ukungine inzu umuntu abamwo naho iri atabarabara rishikayo ikaba kandi itariko irinjiza amafaranga irijishwa ikori.
Dusaba yuko yatambere tamuzi bo dufasha no kuri iyo tegeko mbere ka mbere kanabangirwa na marya mena kandi bihari abene giye gusana tukumvirizwa hamba bagategura neza mu minsi y'imbere akazobona kudusubiza amategeko yerekana kuzuba twariha rafikirira amazi bibanza. Ariko na munsi tukabanza tukoroherezwa tukanigishwa tukanatahura kibatsinda busumba.
Iryo tegeko ryatanguye gushirwa mu ngiro mu mwaka w'2018. Abatabandanyije bariha muri kino gihe iyo bagiye kubaza basanga bahanishwa kongera kuyo bategerezwa kuriha ibice 50% byayo, kandi akagenda aravyara ayandi y'inyungu ku buryo n'abari bafise ishaka ryo kwikura ko ibirarane baciye babiheba kuko basanze ayo basabwa yabaye umurengera. Kuri ayo makinga y'abanyagihugu, uruganda rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka abajejwe intwaro muri komini ya Kayanza.
Vanessa Muhiteka. Mukanya amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba agateka kawe.
Inzamba.
umukuru w'igihugu cha Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yasozereye urugendo rw'iminsi itatu yari amaze mu Burundi mbere yuko asubira Kinshasa. Felix Antoine Tshisekedi yiyemeje kubandanya gukomeza imigenderanire no guhuza ababa muri ibi bihugu bibiri. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimiye mugenzi we ku ruhara ariko aragira mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano na cyane cyane biciye mu biganiro Tshisekedi yatanga kugiranira n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu gihugu cya Kongo. Mu bijanye n'ubutunzi, inama nshinga amateka isabwa kwemeza amafaranga leta izokoresha ifatiye ku bukene igihugu kirimwo mu kugabanya ayakoreshwa mu bisata bitandukanye bya leta. Byashikirijwe na Gabriel Rusiri arongoye ishyirahamwe Orcom yishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Yabimenyesheje mu gihe tariki ya 18 z'uku kwezi inama nshikiranganji yemeje integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka 2022 ushira wa 2023. Kurikira Gabriel Rufyiri.
Nuko twifuza ko mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka inama nshingamateka yo ritora ari itegeko riza mu by'ukuri bishira imbere ibintu bindi bishaka kuri bine. Ubwa mbere nuko hojaho ikigega cy'igitoro, hakajaho ikigega cy'ifumbire, hakajaho ndacita ikigega mugabo ibikoresho cyo tuma uburimyi bwitwa uburimyi, ibintu byo kurimisha isuka. Murumva yuko namwebwe idashoboka igihugu idashaka kuvuga ngo kuri gatera imbere imisha isuka. Hakajaho kandi ikigega cyangwa amafaranga y'intigabizozo, amafaranga y'agaciro, icyo twita reserve de devise, kuko isi yose niko bakora. Ntagire uzuba benshi, ku isi yose niko bakora. Ibyo bintu bine bikajaho tukabibona mu iri tegeko, tukabona iri tegeko rigiye ibyo bintu bine bitahari leta bitoye. Ni ukuvuga yuko abashingamateka bazaba bashyize imbere izindi nyungu tutavuga ari z'abanyagihugu, kuko nta muntu yovuga leta irabona neza yuko hari ibibazo bidasanzwe bijanye n'amafaranga y'agaciro. Irabona neza ko hari ibibazo bidasanzwe mu bijanye n'ibitoro, mu bijanye n'iduga ry'ibiciro ku rugero rurengeje. Kandi leta yabishoboye kuko leta si umuntu, nibitaba bashobora kuyaronka amafaranga. Ubwa mbere nabivuze neza bazira turi kubavuye. Ikigira kabiri nibace basaba amadeni kugira ngo ibintu bishoboke, kuko navyo birashoboka. Naho uwo bisaba ko abanyagihugu twoyatanga nuko gusa kenshi tuyabaha bagaca bayanyuruza. Ariko murazo twamaze gushyira gutanga amafaranga atari gake haja ibigega mugaye ibigega bacha kwita ku inyuma bakigi. Nuko leta yoshira imbere ibisata bihambaye cyane byo tuma amafaranga y'agaciro aboneka. Ibyo bisata navyo ni byiza ko umuntu abivuga. Ubwa mbere nuko ibitegwa bya bukamazi byoshigwa imbere. Ibitegwa bya bukamazi rero shate kuvuga, ubwa mbere ni kawa, ni icyayi, ni pampa, tutibagiye n'ibindi bitegwa dushobora gushora hanze tukunguka amadovize.
Impunzi 14 zagiriwe amabi atandukanye mu mwaka wa 2015 nibo bagiye guhabwa inyigisho zo kwiteza imbere n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi. Muri abo bane bazohabwa imitahe kugira bagire urudandazwa rubafasha kwiteza imbere. Bivugwa na Jean d'Arc Zaninyana arongoye uwo muhari, akavuga ko icyo ari igikorwa cy'umuhari w'abakenyezi n'abigeme kiri mu byo bihaye kuva mu ntango z'umwaka 2022 mu mugambi wabo wo kurwanya amabi akogwa afatiye ku gitsina no gushyigikira abahohotewe. Kurikira Jean d'Arc Zaninyana akaba ari umukuru w'umuhari w'abakenyezi n'abigeme bihaye gushyigikira amahoro.
Abo bazoronka izo nyigisho baba abakozi baba bafashwa mu kwigishwa gushona canke abo bazoronka imitahe mito mito, twavuze yuko bitongereraho hariho abagifise ibibazo vyo mu mutwe bimwe twita ama traumatisme mental, niho twiyumviriye tutireka dushireho abantu bize ivy'inyifato y'abantu bimwe twita ba psychologue hamwe na na majoriste kugira ngo bashobore kubaherekeza ico gihe cyose iyi proje izomara kindi nuko twavuze tuti ntibihagije gusa kwigisha umuntu canke kumuha umutahe twavuze tuti reka turabe kungene muri ico gikorwa cacu hagira guherekezwa umwe twita accompagnement mu kubafasha kugira ngo igihe cyose bazoronka ingorane muri ivyo bikorwa bagiye gutangura habe hari umuntu ihampande yiwe kugira ngo ashobore kumutera intege kugira ngo ashobore kumwereka mu bibazo bitandukanye iki gikorwa rero kumuhari w'abakenyezi n'abigemeye bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi cinjira muri misiyo yacu ariyo yo guharanira amahoro n'umutekano mu Burundi igituma nuko tuzi neza yuko ayo mahoro uwo mutekano ntuzo kwigera tubishikako ngo bibe byukuri amahoro n'umutekano biramo dufise abantu bakibabaye dufise abantu bagikomerekejwe n'ivyo baciyemo bitandukanye tuzi neza yuko ayo mahoro n'umutekano bitashobora kurama tutari kumwe twese abarundi bose tutari kumwe nico gituma tugerageza tuti reka dusanure iyo mitima yababaye uko twobishobora
yari Jeanne d'Arc Zaninyana arongoye umuhari MFFPS amaritira renga ijana mirongo ine n'atanu inzoga zitemewe n'amategeko umuraha na kanyanga yarafashwe n'igipolisi ku munsi w'imana mu mihana ine yo ku mitumba rugari zone rugari ni muri komine ya Muyinga bimenyeshwa n'amakuru atandukanye ava kuri uwo mutumba ku bagabo bane bafatanywe izo nzoga zitemewe n'amategeko batatu barahagaritswe n'igipolisi mu ntumbero yo kubagira ko amatohoza ubugira karani nawe kaba yaciye ahunga nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba wa rugari bakemeza ko izo nzoga bamwe mu bazidandaza bazikura mu gihugu cya Tanzania gihana urubibe na zone rugari bakazidandaza bakingiwe ikibaba n'abatware bamwe bamwe barongoye intwaro ku nzego zo hasi bapfumbatishwa duheretse ano makuru ku makuru yerekeye inkino imigwi ya Flambeau du Centre na Bumamuru mu mupira w'amaguru niyo izohurira mu rukino rwa nyuma itereke 11 ukwezi kwa gatandatu mu gikombe cy'umukuru w'igihugu muri basketball naho iganwa ry'u Burundi bwose kuri no w'Imana niho ryasozera umunsi wa gatatu umugwi wa Jimkana niwo uri mu kibanza ca mbere n'inkuru ya Beni Akserakana
muri iyo higanwa rya basketball ku munsi ugira gatatu New Star yatsinze Young Eagles ku manota 95-71 Ezipo itsinda Egrenoir ku manota 82-63 Urunani rutsinda Brothers rwarohewe cane ku manota 117-53 Remesha yirahiye Dinamo ku manota 65-61 nayo umugwi wa Jimkana ukabatsinze Brothers ku manota 63-67 Jimkana ibona kuronka intsinzi ya kane mu nkino zine imaze gukina muri uwo mugwi bamenyesha ko intumbero yabo uno mwaka ari gutwara igikombe ako kazi ntikazoroha kuko n'indi migwi ikomakomeye nico cifuzo cayo muri basketball kandi mu ntumbero yo kwitegurira inkino z'umugwi nserukira gihugu ishiramwe rya basketball mu Burundi riherutse kugena Olivier Ndayiragije nk'umumenyereza mukuru icegera ciwe akaba ari Richard Patrick Nguijuruvugo ujejwe ubuhinga muri iryo shirahamwe ni Aaron Kagabo mu mupira w'amaguru naho kuri no w'Imana niho hamenyekana imigwi izokina urukino rwa nyuma w'igikombe cy'umukuru w'igihugu Bumamuru yatsinze Buja City ibitsinda bitatu ku busa mu rukino rwo gusubiriza mu rwa mbere yatsinze kimwe ku busa izohura na Flambeau du Centre iherutse gutwara igikombe cy'u Burundi bwose uwo mugwi wa Flambeau mu rukino rwa mbere watsindiye Egrenoir iwabo ibitsinda bibiri kuri kimwe mu rukino rugira kabiri iyo migwi ikaba yaranganije bibiri ku bindi umugwi wa Egrenoir kugeza ku munota wa 90 wari wamaze kwizera ko ugiye mu rukino rwa nyuma ariko siko byagenze kuko Flambeau du Centre yatsinze ibitsinda bibiri mu minota y'inyongera Egrenoir ibiratashe umugwi wa Egrenoir ariko uko bizogenda kose mu rukino rwa nyuma ruzobera ku kibuga cy'i Buganda igenekerezo ya 11 ukwezi kwa gatandatu ni uzoserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo amategeko y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi avuga ko iyo umugwi watwaye igikombe cy'ihiganwa ry'u Burundi utwaye kandi igikombe cy'umukuru w'igihugu umugwi watsindiwe mu rukino rwa nyuma muri iryo higanwa niwo uca userukira u Burundi mu nkino za Afrika z'abatwaye ibikombe iwabo
Arakoze Beni Akserakana amakuru twabateguriye ni ngaha tuyarangirije mwakoze mwese mwadukurikiye na buta.